Solitary burial number 5. 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29